Kan Radyo Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika risamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese mudusize amatwi kuri uno munsi wa kabiri itariki 9 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2021. Nwa mwenye tubashikirize ikiganiro muri isanga saa 10 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa kabiri nuko bisanzwe tugiye kuganira ku bibazo ubuzima amagara n'ibikorwa by'iterambere by'umukenyezi canke umwigeme. Kuno kwezi kwa gatatu ni kwezi kwahariwe guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ku isi ku itariki 8 neza na neza. Ibihugu bitandukanye harimo n'igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda barahimbaje uwo munsi mu bice bitandukanye by'ibihugu. Mu Burundi uwo munsi wahimbajwe ku rwego rw'igihugu, ku rwego rwa leta, ku mugwa mukuru wa politike mu ntara ya Gitega. Uwo munsi niwo tugiye kwibanda ko mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi. Kazi neza mwese, uri kumwe na Oriane Tangishaka
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi turaganira n'abakenyezi bamwe bamwe baserukira abandi mu ntara no mu gisagara cha Bujumbura, batwiganire tumwe mu twigoro bagenda bagira mu gufasha umukenyezi w'umurundi kazi mu kugira ngo yiteze imbere muri ibyo byose yoba ari karakora. Muri iki gice cy'ikiganiro tugiye kuganira na Madame Ndamuhawe n'Imana Analisa ayobora abakangurira amahoro mu ntara ya Bubanza. Madame Analisa, ndabahaye ikaze mu kiganiro muri isanga.
Ariko nani ndabaramukije.
Abakangurira amahoro mu ntara ya Bubanza mwahimbaje umunsi wahariwe abakenyezi gute?
Ku rwego rw'igihugu umunsi mukuru w'umukenyezi wahariwe umukenyezi wahimbaje mu ntara ya Gitega. Twegera mu ntara ya Bubanza tuzohimbaza itariki 23. Ni ukuvuga yuko utwiteguro yo kuhimbaza ntitwawuhimbaje uno munsi kiretse bamwe bamwe bashoboye kugenda Gitega.
None uwo munsi washitse umunsi w'itariki z'umunani n'uku kwezi kose ku isi yose bariko barahimbaza uwo munsi n'ibyo bihe byo gushigikira umukenyezi, ushitse intambwe muba mwihaye nk'ishyirahamwe ry'abakangurira amahoro mwarazishitse ko canke mukiriko muragerageza kuzishika ko ku ntambwe ibibashimishije?
Ego murakoze. Twebwe abakangurira amahoro mu gihugu cyose twatanguye mu mwaka wa 2014 dutangurira gutatura amatati aho tubaye. Amatati twarayatatuye ku buryo imanza zajya mu masentare zigabanuka, hanyuma noneho turagira n'ibiganiro byo ku mitumba, kuko imbere y'uko tutanguza ibyo biganiro byo ku mitumba umukenyezi w'umurundi kazi wamenga ibyo biganiro byo ku mitumba wamenga ntabinezwe, naho yasanga abantu bari koragira inama ku mitumba yarirenganira. Rero ubu twarabashizemo baraja ku mitumba baragira ibiganiro bagashikiriza ivyiyumviro vyabo vya vy'iterambere vyaba ukuntu botunganya umutumba wabo bakabijamwo. Munyuma noneho twagize tuti kesha abakenyezi usanga ataco bashata mikora ari make, cyane cyane yuko ni itegeko ryo gutorana ritaraja mu ngiro. Niho twaje tubagisha umugambi dufashwe mu mugongo n'umushikirangaji w'intwaro hagati mu gihugu na Unifami kadufasha, turabafasha gutegura imigambi mito mito kugira ngo bashobore kwiyungunganya bave mu bukene bave mu kuguma bateze amaboko. iyo ntambwe niyo tugeze ko gushika ubu sinovuga ngo turishimye rwose ntambwe tugeze ko mugabo hari igishisha abakenyezi bakeyi bamaze kubona aho bishikanye kubera izo ntambwe zitatu tumaze kugera ko kuvuga gutacura amatati kuja mu mizanda byo ku mitumba no kwiyungunganya
nkuko mubivuze bimwe mu byiyumviro bashikiriza no kugerageza kwiyungunganya none uko kwiyungunganya biba bica mu zihe nzira ni mu bihe bikogwa bariko baragerageza kwiyungunganya muri iki gihe
mu bisanzwe kwiyungunganya abashobora kuja hamwe bakaza baragira utundufara udukotizasyon tutavuna ukwezi ukwezi hanyuma bagira kundwi kundwi hanyuma batugize bakaca bagenda bagafata akazi naho nyine bishura batanze entere itavuna hanyuma iyo bariko baraduga cyane hari naho bashobora kubera berekanye umutayi bafise bakagenda mu za microfinance nka za CCM bakabaha akadeni bagashobora kugira akagambi gatoya ugasanga umukenyezi ariko arisununura bigenze gutyo cyane cyane bava mu dukotizasiyo bagira hanyuma bakaduga buhoro buhoro bakaguranana noneho iyo bagiye mu za microfinance bashobora kubaha akadeni bagashobora gukorana n'akagambi gatoya
none nk'ibindi bibazo usanga bibaragishinga bashoboye gushika muri izo nama bakunze guserura ni nk'ibihe bibazo bipfuza nabyo nyine ko byoshikirwa bigakemurwa
twe twasanze ibyo biganiro byo ku mitumba byaragize akamaro cyane kuko kenshi babijyamo bari kumwe n'abatwara imitumba ni ukuvuga yuko nimba ari iterambere rigeze kuri uwo mutumba umukenyezi baramubaza ati mbega hotangura ikiraro cyangwa hotangura amazi umukenyezi akaba ari wavuga hakuba mwiyumvirira we nyine akiyumvira akivugira icyabona ashoboza imbere y'ikindi bagaca noneho babishyira muri ya migambi y'iterambere ya komine
abagabo none usanga babyakira bate ko umukenyezi yarahawe ijambo arashitse mu nzego musanga mubona abagabo babyakira gute hari icyo babinega ko hari icyo usanga babishikiriza mu kugira amakenga kumbure ko iyo umukenyezi yahawe icyo kibanza usanga hari utuntu na turiya tutagenda neza mu rugo
mu bisanzwe iyo abakenyezi bateye imbere abagabo nubwo ko bari mu mice itandukanye hariho abagabo abyakira neza akabona yuko umukenyezi ateye imbere n'urugo ruteye imbere n'abana bateye imbere ni benshi bateye imbere hari n'abandi bakiboshwe n'imico n'imigenzo babona yuko umenga atiyaza kubaganza ugasanga mugabo n'imwe by'akanyarigabo kuko kenshi n'ukuri iyo umugore ateye imbere n'urugo ruba ruteye imbere
tugiye gato ku bijyanye n'abigeme bobo kuko ndakeka ko nabo nyine mubashikira mukabaganiriza mu minsi yahera twagiye turumva mu ntara zitandukanye havugwa uguta amashure kubera mikoro make canke kubera ugutwara inda z'inshushu inda z'indaro icyo kibazo mu karere murimwo murakibona mucishura gute mugikemura mute
twebwe mu karere turimwo ni intara y'imbo wanashima muri iyo myaka iheze n'abakobwa batahumbira amashuri cyane ariko turahimiriza cyane cyane muri izo biganiro byo ku mitumba ni abana b'abakobwa murabahamagara ba mama mbo bakaza tukabereka ineza yo kujya mu ishuri ineza yo kutiyandagazira ineza yo kwiga n'amashuri wanashima maremare ubundi abakobwa bamenga n'uwo kwiga yo kwiga amashuri magufi ubu rero turabahimiriza tukabereka cyane cyane ko hamaze kuboneka n'uburorero ugasanga turafise abashingamateka abashinguza amateka mu ntara tukabereka kwibyo babirose kubera bize
tugarutse ku munsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi muri uku kwezi nk'ishyirahamwe ryanyu hari icyivugo ciyongereye ku gihariye ku rwego mpuzamakungu hari icyivugo muriko murakorera ko mu kugerageza guhimiriza abakenyezi kuri uwo munsi no ku bikorwa murimwo muri uku kwezi
twaba icyiyumviro tugomba gushimikira ko cyane turiko turanigisa banashima ni uko umukenyezi yo kwiyunguruza agatera imbere kubera twarasanze yuko umukenyezi kenshi n'amabagirirwa ayagirirwa kenshi bifatiwe n'uko afise amikoro make dore turakihimiriza cyane abakenyezi ko ntibakengere n'udukorwa bakora ntibakengere ibyo bashobora kubinjiriza utu dukorwa duto duto tubavuga neza kizeri na sirudoruveni bubahuke babikore ntibakengere akazi byo turiko turabihimiriza tubabwira
Uburundi bwifatanyije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi bamwe mu bakenyezi baganire n'Ijwi rya Amerika bamenyesha ko nubwo leta yagerageje kubaha uturusho turimo ukwivuza ku buntu iyo bibungenze no kwibaruka ku buntu ababijejwe mu ntara n'amakomine batabishize mu ngiro. Ariko hari abandi bavuga ko ubwigenge bw'umukenyezi bwateye imbere cyane mu myaka 15 iheze. Perezida Evariste Ndayishimiye mu ijambo yashikirije ateganya ko hogira igihe abakenyezi bakaba benshi kurusha abagore mu nzego z'igihugu. Mugenzi wacu Eloge Buri Kaneza aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Abakenyezi bamwe bamwe nk'uyu mufakazi wo muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushyira uburengero bemeza ko batazi umunsi wabahariwe.
Jewe numva bawuvuga ntabwo ndawuzi kubera ngo mamutwanjye kubera ndi umwirimizi. Numva abakenyezi ngo bagize umunsi mukuru, nange nkategera umukenyezi yoza muhira ngo ampanure, nange uwo munsi mukuru ndawumenye nca nigumira mutwi wange nkora kubera nta bundi buzi mfise. Ndi umwirimizi nguma ngenda mu bikorwa by'iwanjye kandi ndi umukene ishaka ko bomfasha bakadufasha niyo twubatureze impfuzi turi bantaho nikora nta kuntu twubatwimereye.
Umutamakazi wo mu Rugombo nyene nahasanga uyu munsi watubije ijambo abakenyezi abona ko ari gikwiye gukorwa.
Uwo munsi mukuru turawuzi mugabo naho tuwuzi twebwe hariho abakenyezi b'impfakazi twebwe turamerewe nabi cyane dushaka ko mutugera ko mukadufasha. Nawe uwo munsi mukuru turawuzi tema turawuzi urakitumariye kuko abakenyezi benshi bafisha abagabo, abagabo ntibakibafata nabi. Abakenyezi ubuye bamajije guhabwa ijambo.
Abadamu bandi babiri nabo mu ntara ya Bubanza mu Burengero bavuga ko n'ubu umukenyezi agicinyizwa
nabo bavuga ngo abakenyezi dufite ijambo. Ubu urabona nko guharika canke abakenyezi baguma bafatwa nabi mbona bahari bifise akamaro kanini mugabo nuko batabishitse kuba bifise akamaro biragafise muga ntibabishitse. Baba bagabo ntibabishitse, baba abakenyezi nabo nyene sinavuga ngo iki nabo nyene ntibabishitse.
Byukuri abakenyezi ntabwo basubije ijambo kwa barabaki jambo chani kwa unomuzi umushinga na arashogura kufatu mkenya tuko mba ishaki kuituru butu unga ana wakashabu wangu kendu zozecho nabuke yuki wakashabu wangu kenda ngomuzo vizimbi kanini jukuri vila te isono visika vite ya kahindanu mwabaru utu nzibuko murugwa buka sanza jukura wa kenya tituwa fashka nabi chani lika kusambe kufugira kumumisi mikuru nukuri vya alijua mugabo keshi chubra uta uki uka ifugira mwiyo misi mikuru haniki umushinga na iwa wababa ya aje au hana kusambe ni anduru busuye kukwe kukundi
Francoise ntibagirirwa twara abakenyezi muri marambo ya kabiri mu Rugombo asigura ko urugamba rwo kubasigurira uburenganzira bwabo rumaze kwama ivyamwa.
Abakenyezi ubu ngubu urabona yuko benshi bariko barajijuka ubu ingorane zinini ku bagore n'abagabo bubatse kubera baduhaye ijambo turiko birafata inzira by'ukuri leta nta kitakoze. Abakenyezi babiri imizi hariho bamwe bakikumira ugasanga baravuze ati uyu munsi mukuru n'uw'abantu bateye imbere bize ariko dukomeza tugira amanama tubahubura tubabwira toya uyu munsi mukuru n'umukenyezi uwo ari we wese kuva kumwirimizi gushika kuri wa muntu afite uburusho akora muri leta. Ndamaze kubona yuko ubu ngubu abakenyezi n'abirimizi bariko baratora umurongo.
Mu Burundi kuva mu 2006 harashyizweho ingingo irekurira abagore bibungenze kuvurwa ku buntu no kwibaruka ku bundi ariko abakenyezi ubanza bemeza ko ubu bisa n'umugani aho baherereye.
Utwo tubisho turatwumva turatwumvisha amatwi nuko twebwe aho karusho none koko uboneke miyo mitiko makomeye none tukaba tutabibona cyukuri nta karusho kahari nuko urumuntu avuga ku mafaranga
kuvugwa ku buntu no kubaruka ku buntu. Kuvugwa ku buntu baravuga ngo bariko baravuga ku buntu ndawumva ngo ni ngo genda wigurira imiti ntakora nacyo byanshikeye ejo bundi mu kwezi guhita kwa kabiri nafise ikibazo mugabo nicyo uje kubambwira ngo nta miti hari ngo waje utevye ntako ndabaza none ejo noza no yironka ngo ivyo je ntumbaze none mutse ngiye kwigurira ivyo rero mbere mu by'ubuganga hoho barakwiye kuhishira gose home ntara yacu mbere biranarenze aba bana umuti ukomeye ntawo baguha bakubwira genda wigurire haba ku bavyeyi nuko kuko nyene baruka ntangora mugana aho nyene uravye nabi hari ntuce ico kugira bakukurikirane neza abuturushi yari yadutanze n'ukuri abishyira mu ngiro ntibari ngorane ntibazi ico bajeje mu majambo make.
Umupfasoni nawe yasaba abakenyezi bari mu nzego kwibuka bagenzi babo.
Abo bakenyezi baturongoye babasaba yuko baza baratubwira imbere babidufashemwo kuko aribo bazwi twebwe kubera tuba turarinzira imizi nibo twatoye tubatoye tubizeye yuko baza baratubwira imbere ingorane zose boza barazidufasha badushikira imbere kugira dufashwe ubuzima tuba dufise kuno tuba tumerewe.
Perezida Evariste Ndayishimiye mu ijambo yashikirije kuri uyu munsi yamenyesheje ko abarundi batotangara babonye umunsi umwe abagore abagore basigaye aribo benshi mu nzego kurusha abagabo
abakenyezi batorwa kuba indongozi bamenye ko badaserukira abakenyezi ahubwo batowe kubwizigirwa bwabo abakenyezi bashyizwe imbere bagume bagendera ubwizigirwa nibanga batorewe maze babe icitegererezo koko ejo ntagire abazohugumbwa basanze inzego zigizwe n'abakenyezi basomba igitigira imbere abagabo
Burundi barurwa mu bihugu ku isi abagore basarukira bihagije mu nzego ubwizwa nshingiro ryo mu mwaka 2005 ingingo zizerekeye zahindutse mu gihe 2018 ibaye ibice 30% mu nama nkenguza amateka na nshinga amateka mugiye muri leta zaserukiwe ku bice 38% eroje burika neza ijwi rya Amerika
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyo aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jende mugisagara cha Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika
mbanje kuramutsaba kimire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritwe buri munsi saa 10
iri muri ijwi rya Amerika ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda uko bisanzwe turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa 10 y'amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda ni Oriane Nsangishaka ateramije ikiganiro cy'uyu munsi
Mikara,
Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire La Voix de Mikeno kibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Muri iki gice cy'ikiganiro muri Isanga tugiye kuganira na Madame Solange Muregwa nawe nyene muri iki gihe ari mu bikorwa byo kugerageza gufasha no gushigikira abakenyezi bagenzi be hamwe n'abigeme mu buryo butandukanye. Madame Solange Muregwa ni umukenyezi ari mu mashyirahamwe atandukanye mu Burundi na cyane cyane ay'abakenyezi. Afite ibikorwa bitandukanye byo gufasha no kwitaho indero y'abigeme. Ni nawe ajejwe kumenyesha makuru mu ishyirahamwe Fondation Femi de Jaba rihurikiyemo abarundi baba mu mahanga nabo nyene bafasha mu byo butandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Madame Solange kaze neza mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi.
Mahoro cyane turabaramukije murakoze.
Umunsi wahariwe umukenyezi ku isi muwakira mute muri rusange.
Murakoze umunsi mpuzamakungu hari umukenyezi ku isi aha mu Burundi wacu n'umunsi dukenguruka ko muri leta yacu y'u Burundi umukenyezi yarose ikibanza umukenyezi uwo munsi akaba wuhimbaza leta ikaba idushyigikira mu buryo butandukanye ukawuhimbaza ariko natwe nk'abakenyezi b'indongozi turi mu mashyirahamwe atandukanye tukaboneraho kwipfuriza bagenzi bacu abakenyezi bafite amikoro make nabo gushobora guhimbaza uwo munsi
None mu gihugu haba ku mugwa mukuru w'ubutunzi mugwa mukuru w'Ubujumbura ubona abakenyezi bavuga kwiki babona uza gushira ahabona ikiba kibara gishinga ku rwego rw'igihugu canke ku rwego rw'isi muri rusange.
Ayo munsi mukuru abakenyezi bose barawitabira baba abakenyezi bita amashiri bakuru buzi abakenyezi birimizi abakenyezi bari mu mashirahamwe bose usanga kuri uwo munsi babona yuko barimwo barimo kuko usanga aho mukuru kurabera abantu bakubitse bakuzura ugasanga n'abantu benshi bavuye mu mihinga itandukanye kandi ukabona yuko babyitabiriye kuko bazi ko ari umunsi wabo bazi ko ari umunsi wabitiriwe haba mu Burundi canke no mu makungu rero uwo munsi mukuru twavuga ko ari kirumaka kuko kaba n'akaryo k'abakenyezi kuja hamwe ugasanga bariko baratangira agafanta ugasanga bariko baratangirira hamwe ugasanga mu buzi butandukanye barabafasha kwisuganya kugira baje hamwe bashobore gusangira nabo ubwabo bakanakotiza bagaterateranya amafaranga uyu munsi twicara aha dusangire ni umunsi rero uje kuruhura umukenyezi kuri uwo munsi ugasanga abantu baranezerewe.
Ntitwateguye kuvuga cyane ku bikorwa by'umugambwe uri ku butegetsi musanzwe murimo namwe kandi mugiramo ibikorwa bitandukanye ariko abakenyezi bawo uko ku kwezi bari mu bikorwa bihe cyane cyane.
Umugambwe uri ku butegetsi niwo uburikiyemo abantu bose abakenyezi bawurimo rero usanga bari no muri ibyo bindi bikorwa nyene cyo gushyigikira uwo munsi mpuzamakungu hari uwo mukenyezi nk'uwo mutambukanye wa nyenicyubahiro umukuru w'igihugu cyacu mu minsi yaje muri ukwezi nyine mu ntango z'ukwezi yaratugirishije ikiganiro aha twereka ukungene umukenyezi ari kirumara ukungene umukenyezi ari maboko igihumbi aratubarira ati kuba maboko igihumbi si ukuvuga ngo ufite amaboko menshi arundanye ahubwo usanga umukenyezi ufite cyangwa organization ufite ukungene utunganya ibintu kugira ngo bya bintu byose bishobore kubera rimwe bya bikorwa byose ushobore kubikorera rimwe ushobore gukora ibubangikanije n'ibindi ni uko kuba maboko igihumbi yadusiguriye. Urumva rero indongozi nk'iyo umunyacyubahiro nk'uwo atubwiye imbere akadusigurira icyo ari cyo umukenyezi maboko igihumbi byose ukungene bigenda ucubona yuko n'abandi bantu bose bategerezwa gushyigikira uwo munsi mukuru haba aha mu Bujumbura cyane no mu gihugu hagati.
None mwihweje ibibazo bihanze umukenyezi w'umurundi kazi muri iki gihe wowe ubona ari nk'ibihe cyane cyane muri iki gihe?
Ibibazo bihanze umukenyezi w'umurundi kazi ni ibibazo kuva na kera byariyeho ariko umuntu agenda arondera ukungene byogenda bitorega umuti kuko usanga kugira ngo abantu baje hamwe abantu bashobore kwiteza imbere nuko babanza kuja hamwe. Ubu rero abakenyezi tubahimiriza kuja hamwe tubahimiriza gukorera hamwe nk'uko ikivugo cy'uyu mwaka kibivuga kiravuga yuko ubukerebutsi bw'umukenyezi ari iterambere rirama kuri bose. Mu gifaransa niho bacyise le leadership féminine source de développement inclusif umva bose baja hamwe kugira ngo bashobore gukorera hamwe.
Ayo mashyirahamwe none mubona abafasha cyane cyane ku bijyanye n'amikoro kuko abenshi baba bafite ibibazo bitandukanye haba iby'amagara haba ibyo mu rugo n'ibindi ibijyanye n'amikoro biriko biraza mu kugerageza kwiyungunganya hagati yabo mu bisanzwe.
Jena dinisi murikirana televiziyo n'ibindi biganiro bitandukanye turaba mu gihugu hagati ukungene abakenyezi bariko baratahura iby'uku kwezi n'iby'uyu munsi baravuga yuko ubu habaye akarusho kandi natwe nko tubiraba ubu harabaye akarusho kuko abantu bose barahimirije kugira ngo bakorere hamwe. Aha mu gihugu wacu turafite amasosiyasiyo y'amakoperative Sangwe turafite amashyirahamwe y'abakenyezi menshi atandukanye ubone uko baja hamwe bagashyira ingufu hamwe bakagira amakontribusiyo bagasigira interero ku kwezi ku kwezi bakagira ibyo kugurana hagati yabo ku buryo ata muntu ashobora kugira ikibazo cyo kubura amahera y'ishuri y'umwana cyo kubura ikaye y'umwana uca usanga hagati yabo ibyo bibazo bariko barabitunganya bariko barabitorera umunsi. Urumva rero twavuga yuko kuja hamwe n'amashyirahamwe byazara karusho ku mukenyezi w'umurundi kazi.
Tuvuze gato ku bibazo bitandukanye biri mu bakenyezi cyangwa bigeme muri iki gihe tumaze imisi twumva hariho ibyerekeye nk'abo bigeme bagenda baraja mu bihugu by'amahanga by'abarabu gukorerayo ugasanga yego bamwe barahakurira karusho ariko abenshi baridoga yuko hariho amabi akoregwa bakoregwa kuri ico kibazo nk'abakenyezi baserukira abandi cyangwa abakenyezi mu gihugu mu kivuga kwiki.
Abakenyezi bada mu bihugu byo hanze twebwe twovuga yuko kuva na kera abantu bamwe bagenda kwisumamo mugabo byaziza umuntu agiye mu buryo buzwi. Jyewe rero ko nasanze mvugira leta kumbure ntamenya ngo mbega leta ngo bimeze gute, ariko icyo nzi cyose leta ibarungika kuko leta ikurungitse mu mahanga iraguha uburyo ikaguha ibikorwa ugiye gukora ha mukagaruka ugatanga raporo. Bajya rero ko bagenda baciye mu binywabi bakagenda mu buryo butazwi nibaza yuko leta yabigiriye hasi ikira bigwanya nabibonye ku mateleviziyo nabibonye mu makuru bavuga yuko abo bantu ari ukubafata bakabasubiza mu mihana bakabasubiza iwabo kutazari ko barateza n'umutekano muke usanga ariko barateza umutekano muke abantu 50% bamaze kuba bugaraniwe mu rupangu ubushize nabibonye kuri televiziyo bashobora kwibaza ku kijyanye n'ubuzima bwabo kijyanye n'imibereho yabo. N'ingendo mbi rero igayitse leta yafashe mu minwe kugira ngo ituze n'abakora ibyo bintu babone uko badashyigikiwe ari ukeneye kugenda mu mahanga cyangwa gukora akandi kazi agende bizwi agende ofisiyeruma hanyuma igihugu kizomye si umuntu abarizwa aha nka kujya natwe tugenda mu ngendo z'igihugu tukongera tukagaruka.
Ikindi kibazo twagiye turumva mu minsi yahera cyari ikibazo cy'ababyeyi bakora amakosa, icyo twavuga amakosa mu buryo barera abana babo. Hari abo twagiye twumva bakubita abana babo bagafatwa n'igipolisi, abo twagiye twumva bafatwa n'inzego z'umutekano mu buryo butandukanye mu makosa baba bari kubarakora. Ibyo bari kubera tubyumva cyane muri iki gihe imbuga ngurukana bimenye zabaye nyinshi cyane byo bari kubera ayo mabi ariko ariyongerekana mu buryo abavyeyi bitaha abana babo mwe mubibona gute?
Bijya bintu n'ingendo igayitse n'ingendo twebwe twateye ibyatsi nk'abakenyezi haba ku mbuga ngurukana bumenyi cyangwa n'ahandi twagiye tubyiyamiriza, ariko kuva na kera turazi yuko ababyeyi babamyeho bijya ntibibaye uno munsi. Ubu nuko haje amarezo sosiyo nuko haje za WhatsApp agakora n'isosiyo bose bashyira ahabona, ariko abantu b'ababegitse bamyeho kandi bamye bahanwa bamye bahashwa kuva kera. Hariho ibya mukase w'umuntu byo murabizi mwe muri abarundi kazi murazi umwana na mukase kungene barerana bajya bahenshi twagiye tubona abana babarizwe na ba mukase n'abana babarizwe n'abandi batuye batababyaye kuko ntufata umwana wabyaye yakugoye ngo umukorere amabi ntajya, ariko nabyo byatujijwe arahize iminsi atabindi biriko biravugwa kuko bajya abantu barafashwe barafungwa baracengezwa barasigwa habona ku mugaragaro birerekanwa yuko batewe ibyatsi kuko bariko barakorera mu ngendo zigayitse kudashobora gushyigikira nk'ababyeyi.
Mu minsi yahera twarumvise umwigeme w'umukinyi wa tennis Sada Nahimana yagize ibibazo bitandukanye mu mwuga wiwe, tukaba twumva yuko muri mu bamwe mu bantu bariko baragerageza kumushigikira no kumufasha kuja ku murongo mu mwuga wiwe. Mwotubwira aho ibyiwe bigeze muri iyi minsi?
Murakoze cyane. Nk'uko mwabibonye, Sada Nahimana n'umwigeme w'umurundi kazi avoka ha mu gisagara cya Bujumbura mu Buyenzi asanzwe ari umuathlete akomeye mu bya tennis. Rero nk'uko ariko arakora umwuga wiwe yagiye ahura n'ibibazo bitandukanye bijyanye no kubura uburyo bijyanye n'imibereho abayemo, ariko turibaza ko mu minsi iza bizohinduka kuko ibintu byose bigiye habona abantu bose barabimenya hama bakagira icyo bakoze. Sada rero nanjye nagenda nsohoza amateka yiwe buke buke tumaze kumenyana amaze kumubona. Ndagenda ndayaga na mama wiwe haba mu Buyenzi, turayaga arambwira akahise k'umwana Sada nawe nyine turivuganira cegeroje ndamutwara kuri aeroporo namutse ku kibuga cy'indege cya Bujumbura agiye gukina muri Afrique du Sud aho yakinye tariki 29 z'ukwezi kwa mbere. Rero naho nyine akaba yaratsinze yabaye uwa mbere abo bakinanye yarabatsinze. Ubu rero yagiye gukina mu gihugu cy'Ubufaransa yabadokina Louis Marx itari kumunani tu tete soga tatu watobari karakina adero suge sarari widari ya gie alaro hanu menaro si widari jishi widari ya ro nila hanti wikonde ne nunga hamu jugu chachu nga kujiendela ngini chuba hilo wa hora mkuli jugu chuburundi yari ya mahawe kushime utanduka nye ushika kuli utanu niba tari wune urumbu menaro si ushime wune kumukuru jihugu abarumu na majogu shika kuli ubrewa mwana tukutuwa mufata mgongo muje utanduka nye abarundi abantu batandukanye abari hanze barabibonye ku mbuga ngurukana bumenyi ikibazo cyo cyaragiye habona urundi kibazo kibaza mu minsi zako kibyo binyishu kuko benshi bavuye hatugira bamushigikire kandi turashima abantu bose bariko bari gitanga sada twize yuko adoba nka ba Francine niyo saba adoba nk'abandi batumye bakomeye dufite mu Burundi jewe rero biri muri ya ntumbero nyayo no gufasha abana babigene kuko narumva ko ari umwigeme na uti uko tutamutere intege muri ubwo buryo.
Esada rero twizeye yuko ibyiwe nawe nyine bigiye kuja ku murongo kuko n'umwigeme twabonye afise ubwenge bwinshi kandi afise n'impano ikomeye cyane y'uguserukira igihugu ku rwego rw'amakungu tukaba twumva bishimishije yuko hariho nka bamwebwe n'abandi bariko baragerageza gushira ikibazo ciwe ahabona kugikemura kuko byari byarababajije abatari bake mu minsi yahera mu myaka yahera ko babona yuko atariko arakoresha ubumenyi n'ubuhinga Imana yamuhaye. Turagushimiye cyane rero kuri ako karyo mwashoboye kuronka ko kumuja hafi mukagerageza kumufasha.
Ego turabashimiye kandi nawe yaradushimiye cyane na mama we aratenguruka abantu bose bariko baramutera intege sada baramutelefona bakamwandikira tukamutera intege hajya umuntu w'umukinyi urukino ruryoshwa n'abaruraba nawe rero ari umukinyi akumva abantu baguma bavuga ati kuraje turaguteye intege turagushigikiye biramunezera ubu rero umwana amerewe neza arahimbawe afite umunezero ni ukuri novuga nti Imana yamugiriye neza rwose kuko ubu akina na morale nyinshi kuko mbese kwa ntose ariko baramushigikira kandi n'abamwe mu bakenyezi b'indongozi twese tuguma tumutera intege.
Duhindukiye gato ku bikorwa byanyu ku gatwe kanyu muriko muragerageza gukora mu gihugu mutubyira muri make ibikorwa murimwe muri iki gihe cyane cyane no muri uko kwezi cyane muri uno mwaka byo kugerageza gufasha abakenyezi bagenzi banyu cyane kumbure n'abigeme kuko turazi ko no mu myaka yahera twagiye turaganira hari ibikorwa byinshi mwagiye murakora byo gufasha umwigeme ariko muri iminsi muri iki gihe muriko mukora iki mushimika kuki
muri uku kwezi kwa gatatu jewe naratahuye icyivugo kikugize leta y'Uburundi yagihaye n'abandi twashoboye kugendera ko kivuga ngo ubukerebutsi bw'abakenyezi isoko ry'iterambere kuri bose. Urumva umaze gukerebuka uba iterambere kuri bose. Jewe rero natanguye ibikorwa bitandukanye byitwagiye tubivugana narihaye intumbero yo gushyigikira abana b'abigeme abana na cyane cyane bakiri mu mashuri batera intege kubera ko ukungene bokwiga amashuri menshi umwana ntige segondere ngo ndahejeje ntagire universite ngo ndahejeje yumve yuko hejuru yayo hari andi mashuri ashobora kwiga kandi akazomubera igitimazi. Ariko twagiye turabona yuko abana bigema ari abana bahura n'ibibazo byinshi barahura n'ibibazo byo guhera mu mashuri barahura n'ibibazo byo gutwara inda bari ku ishuri barahura n'ibibazo byo kubura ibikoresho by'ishuri bakabura ibikoresho bakoresha bari mu bihe byabo. Ibyo byose rero twebwe naho tukiriko tukibato natwe turiko turarondera numva mfite uwo muhamagaro numva mfite ibyo shaka by'uko nobona umwana w'umwigeme wese yize ishuri kandi akari heza kandi agashika kure. Niho rero ni intumbero ndavuga nti reka nkoresheje ubumenyi Imana yampaye nkoresheje amashuri nize nkoresheje ibyo nshoboye ndabe impanuro nozo ndatekerera abo bana. Ndandika igitabo narakibabariye nanditse igitabo cyitwa mwigeme kadoda kawe kari mu minwe yawe aho nabereka yuko kadoda kawe kari mu minwe yabo. Ubu rero naragenda ndabasanga ku mashuri aho bari muri uku kwezi kwa gatatu kuva kugitangura hari byacye bimfatira ariko ndabihegeje vuba nko mu ndwi imwe ava uku kwezi guhera ndiko ndapanga kuzoza kugendera abana b'abigeme bo muri komine ya Muhuta mu ntara ya Rumonge kuri lise kominare yaho hanyuma ndabukungira ndagenda tukayaga hama muri uko kuyaga naho ndifuza yuko nogenda ndabashikiye agasimanyi kagizwe n'amakotesi batanzwe bakoresha bari mu bihe by'abigeme twese turayaza abigeme n'abasinga ntaye barayazi kuko bari barazidandaza cyangwa bakabona tuzigura nicyo ndiko ndapanga imbere yo kukwezi guhera kohera nagikoze kugira abo bana ashobore kubashikira twongere tuyaje.
None muri icyo gikorwa nyine muri kumara akora hasabwa iki kugira ngo mubafashe ibyo bikoresho muri kumunagaragaza kubafashisha muzobikura hehe bigugwa gute izo mfashanyo murafisa ababashigikiye bariko barabafasha muri ibyo bikorwa?
Jewe ibyo bikorwa kuva ntangura kubikora nta bantu bariko baranshigikira ariko kumbure ubukundi ko ndabivuga nkeka nize ko ndoronka nawe utanguye n'abandi bagatanga kushira wana wabijeni soshora kubashikira kuko izo kutese nizizimbe kutese ibihumbi bibiri n'amajana atanu urumva mfite nk'ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu ndashobora kugura kutese abana ijana abana ijana ni benshi nitabisema yose kandi abo bigeni ijana ugacutanga iyo kutese arayikoresheje nk'amezi abiri ka Kigali yaleze ya Kigali adafite ibibazo kuko bijya bihe byacu n'ibihe bigoye ibihe bigoye usanga umuntu abigiyemo atisuganije neza agira ibibazo byinshi ariko jewe narimvise yuko Imana izo nshoboza abagenzi bakanterera bakamfasha abo ndabibariye bakamfasha ariko pour le moment nta benshi ndabibarira je ndabanza nkagira umugambi nkawutegura hanyuma munyuma nkawushyira mu ngiro awushyira habona rero ubu rero ndi muri ayo ma période préparatif muri izo ntuza zo kubitegura ariko ibya mbere narabitanguye kandi nibyo ndifuza yuko nk'abakenyezi twumva hasi tugashyigikirana tugaterana intege baba mu byo muri hanze namwe muri abarundikazi muvuka mu kino gihugu cyacu baba abo turi kumwe ngaha mu Burundi baba bari n'ahandi tuze hasi nk'abakenyezi twize duciye ubwenge dufate abo barumuna bacu kugira ngo ejo baba basubirizi bacu mu byo turi ko turakora haba mu kazi haba mu mashuri haba mu bindi bikorwa ukubwira ngo nk'ugusubirira no kuba waramuteguye natwe rero turi ko turabategura muri ubwo buryo tubatera intege ngo bige kandi bige amashuri menshi.
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice birindwi,
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri mu mirongo gwenda n'ugwenda n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9.
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Icyo kibazo ni ikibazo gihambaye cyane, mwanavuze yuko kiri muri bimwe bituma abana bata amashuri muri iminsi tumaze iminsi, kandi twumva yuko ayo abandon de cole abana bata amashuri mu buryo butandukanye, haba ari kubura uburyo bariko cyane cyane nuko kuba mu butinya nk'abakabura ibikoresho. None muri abo bogerageza kugufasha abarundi nk'abatwebwe muvuze ababa mu mahanga, murafise umugambi wo gukorana nabo kuko akenshi nabo nyine baba bifuza gufasha ariko ntibamenye uburyo bufasha n'uwo bokorana nabo, mwaba mukoresha des réseaux sociaux imbuga ngurukana bumenyi kugira ngo mubamenyeshe yuko mugiye muri ibyo bikorwa kumbure bo kwifatanya namwe? Murafise uwo mugambi?
Ego, mugambi turawufite kuko igihugu ni cya twese, Burundi ni bwa twese. Wewe naho uri mu mahanga urafite intara uvukamo ngaha mu Burundi, wumvise ishuri wize ko abana bateye imbere, icyo ni ikintu cyo guhimbara. Wumvise ishuri wize ko havuye umwigeme yabaye uwa mbere muri Egypt, havuye umwigeme yagiye muri kaminuza, ibyo byo guhimbara kuko jewe barabimpimbara. Iyo nsubiye inyuma nkaraba amashuri nize ko nabona abana nagenda afasha ariko baratera imbere birampimbara. Jewe imbuga ngurukanabumenyi ndazikoresha, mwumvise ko njejwe no kumenyesha amakuru muri fondasiyo yacu dukorana na diaspora. Hariho abatari bake bagenda barabyumva cyangwa bakabona ibyo dukora bakaturondera. Hariho par exemple nka asosiyasiyo iri muri Oskari yitwa Women's Peace and Women's Action, buri kimwe abadamu bakijijwe jewe nsanzwe nkijijwe wa mu gihugu cya Oskari. Abo twarigeze kugira na Defense Nyanzarake, turafasha abadamu batari bake, turabigisha ibyo kurima, barabigisha byo korora barorora inkoko barorora ingurube bararima ibitunguru umve bari kuri vore y'abadamu ubu rero kuri vore y'abigemerayo uwari wese arahaye ubusaje uwari wese udagashyigikira dukora mu buryo buri kansaha ibibonetse tukabikoresha ku mugaragaro bigashyikira neza wa muntu twifuza ko byoshyikira urumva yuko turi n'abantu bamenya imana kugira ngo dushobore gushyigikira mu buryo butandukanye rero wari wese arahaye ukaze kugira ngo dutere intege ubwo rwaruka rwacu rwandanye amashuri wigere umerewe neza
dukiri kuri icyo kibazo nyine kandi kumbure mukanya uraduha uburyo bwo gushikira telefone bwo gushikira kwa bifuze gukorana nawe kwifatanya nawe no kugushigikira wavuze ukuntu uburyo ari buke bwo gufasha wokongera ukatubwira nka n'ibyo bikoresho abigeme bakoresha nko mu kwezi kumwe uterereye nk'umuntu ari mu mahanga ariko arakumviriza yoterera nkangaye gufasha umwigeme kuronka ibyo bikoresho byo mu butinya nka yipfuza kugufasha ukwezi kumwe umwigeme yokoresha nk'amafaranga nkangaye
nababariye yuko bitabiriye cyane nk'amafaranga amadolari sandola ni matwasa ni madosa senkansimiri y'amarundi ngo majana mirongo itanu sinzi ko dushanje uwayo ariko bijya bikoresho by'abigeme bakoresha bari mu butinya nka n'ibikoresho umuntu ntashobora kugakoresha ukwezi ngo gace gahera akashobora gukora amezi abiri agapaki kamwe kaba karimo udunuda cumi udupiyese cumi utwo cumi rero turashobora gukora amezi abiri urumva ibihumbi bibiri n'amajana atanu y'amarundi ukayagura ku gapake hanyuma ugacuga uwo mwigeme agatagamara amezi abiri ariko ariga amerewe neza ibyo bihe bigera ngo ntaganye kuko twaravuganye abo twavuganye barambwira yuko no ku ishuri bishyika bagasiba kuko amaze gukura akagakoresha kurese mu butinyanka akaba afite interrogation agaca asiba ku ishuri kubera petetre yabuze nako kandi kantu akoresha mu kibanza cy'uko tetse yakabuze cyangwa ntigashobora kumufasha neza ahitamo gusiba ishuri ibyo abana b'ibibanza barabimbwiye abana b'inyanza bake barabyibwira urumva rero n'ikintu nkoramutima kumva ko umwana yosiba ku ishuri kubera ibihumbi bibiri n'amajana atanu ni bibiri n'amajana atanu mu mezi abiri urumva ni mili do sa senkante ku kwezi ibihumbi n'amajana abiri na mirongo itanu umwana batatse na interogasiyo pete kiranywe na egizame harimo n'ibindi ensi do twite rero umwe wese yoterera aho bishoboka tugafasha abo bana babigeme si amafaranga menshi cyane idolari ijana ryogurutse bitari bike sensandolare ibihumbi amajana atanu miliyoni ensi do twite si ibyo gusa bakeneye bakenera amasabune barakenera utuvuta two kwisiga utwo n'utuntu tugenda twankuhaza dutera intege abana babigeme atuwose tukamufasha guhurumbira ibyigwa gusumba guhurumbira aho yojya kurondera ibyo bintu atari bubironke ari hamwe muri za ngeso baca bakomerekeramo abahungu ugasanga bariko barabahenda ku bihumbi bibiri n'amajana atanu bitanu umwana ugasanga araguye mu bibazo
none icyo gikorwa mwihaye gukora mugiye gutangura gukora cyane cyane mwiteguriye kuja muri ibyo bire muri utwo turere two guhura nawe bigeme hehe neza na neza canke kangahe mu kwezi
jewe bidovana no kungere ngenda ronka uburyo nababariye kora ama initiative y'ubanze ngiye na mbakreya byumviro byanze ngenda ndagira nk'ubu itariki mirongo ibiri z'uku kwezi kwa gatatu ndifuza kuja kuri iryo shuri rya lise kominare mu Nkuta aho hariho nk'abageme bashyika ijana n'itanu tuzobonana hanyuma mu nyuma ndose ubundi buryo ngende ndabe abandi bigeme nyene bari muri iyo komine nifuje guhera muri ntara ya Rumonge kubanza nari narakoreyeyo ariko ubu ndashaka sefuwasi nkorere mu ntara ya Rumonge kuko ubu hari ibindi bikorwa ndiko ndahakorera kandi nabo bana nyine nagiye mbona bafite ibyo bibazo
wogira ko uduha nimero za telefone cyangwa uburyo abantu bogushikira bifuza gukorana nawe cyangwa kugufata mu mugongo
ego jewe ndafite nimero ya WhatsApp yo gutanga nimero ya konte uwo muntu tubanza tukajya kontakite akambwira ukuntu abona yo bikora ndafite nimero ya WhatsApp ni plus de sa senkanseti 68 9 67 79 iyo ni nimero yanjye ya WhatsApp abakenyezi tuve hasi dufashanye abakenyezi tuve hasi dushyigikirane dushyigikire abana bacu dushyigikire urwaruka rwacu niho tuzoba turiko turategura kadoza keza kadoza kigihugu.
Mwongere mutange izo nimero batazumvise bongere bazandike.
Nimero ni plus 256 code yino 68 9 7 7 9. Iyo nimero yanjye yo kuri WhatsApp ariko si nterera nsuko turavuga ngo nibaterere ngo nibagire iki cyo natanwe ndabikora ndabyiyumvamwo ndabikora muri bike ndonka kanagendo nk'abantu baza bavuga ati dushigikire dukora ibi dukora ibi hariho n'abazi no mu Burundi bari habaza kugirana amadesante tukajya zanyanzara kehehe n'ahandi rero dukore muri iyo sanse dushyigikire abana bacu dushyigikire barumuna bacu umwese mucashoboye ni nabyo baduhimiriza nizenye n'icyo babikuru by'uka duhimiriza abantu iyo batatsi bashyigikirane bagira ubumwe bagira urukundo undi mukibazo afashe uhuru umuntu ari mukibazo afashwe ntafite ingorane afashwe n'utwo afite turagira wa mutima w'urukundo ko nk'umwana akize ishuri kubera amafaranga 1550 kubera defensatandozwa urumva yuko ari ikibazo cyane kandi hariho abandi bafite ibirenze bafite ibyo bafungura n'ibyo bambara n'ibyo bahebye ariko ugasanga iryo shaka ryo kwifashisha abandi ntabyo bafite rero tubyo wa mutima wa kera wo gufashanya abarundi twamye dufashanya abarundi twamye dufite umutima w'urukundo abakenyezi twamye dusindana.
Nk'uko mwabivuze ni nayo mpamvu twiyumviriye kubatumira kuko Madame Solange Muregwa musanzwe muri mu bikorwa byinshi cyane musanzwe mufasha mu buryo butandukanye ariko ni nayo mpamvu twabonye ko twobatumira tukumva ibikorwa murimwo kumbure muri uku kwezi kugushigikirana nk'abakenyezi n'abigeme abari mu mahanga abari mu gihugu hagati bakumva bimwe mu byo bagenzi babo bariko barakora kumbura bakifatanya nabo bagafasha bakaja hamwe bagatorera hamwe umuti mu bibazo bibahanze bonyene. Turumva yuko muri kino gihe kandi muri mu vyigwa muriko muriga muri umukenyezi muri umwe mu bakenyezi bariko baratanga akarorero keza mu kibano mu bige mu migendera mufasha. Twumvise ko muriko muriga kandi mugiye kuronka urupapuro rudasanzwe. Dusozera mwoba muratubwira kumbure amashuri muriko muriga bitera intege abigeme.
Murakoze cyane sinari nzi ko nibyo mwabimenye. Jewe ndi ko ndaherahiza amashuri ya master narize ndagira kaminuza ndagira universite ndi ko ndagira master n'amashuri akurikirana na kaminuza nize amategeko nize mu by'amategeko mpegeje muri droit niyo nari nagize muri lisanse ubuo ndahije master niyo nanditse ku gitabo nanditse ku bijyanye n'amacontrat de commerce amacontrat de vente ukuntu umuntu yodandaza ukwisuganya yifuza amategeko rero ibyo ntihangiro jewe nari narihaye kuva nkiri mutoya narumva ko nziga amashuri menshi narumva yuko imana ishoboje notera intambwe kandi n'ubu nibyo nje nabwira nabo bigeme kuko ndagenda nkabahagarara imbere ndi umumama ndi umudamu nubatse nafite abana mfite urugo mfite akazi ka leta nkora mfite amashyirahamwe nkora udona mfite ibyo bitabo nandika pour les filles mfite ibindi bitabo nandika muri vie privée soko nkabereka yuko naho byo babimeze gute ibintu byose ari ishyaka ari determination ari ukwihangiro ukamenya ukunge no kuyobora ubuzima bwawe jewe rero ubuzima bwanjye ikintu cya mbere nabwo yansemo n'amashuri kandi ninaheza n'iyi master nsinzogezaho ndatunga mbo kugira doctorat comme ça ndiba mfite intambwe nteye nzoshobora gufashisha abandi bari inyuma iyo programme ya doctorat nawe ndiko ndarabukungene nzoca ndayitangura juste nkiheza simbandanya nabyo nko mu kwezi kw'icyenda hari ukuntu ndiko ndabipanga rero abakenyezi birige abigeme birige birashoboka jewe ndiko ndabishobora ndi umumama mfite ibyo byose nababariye umwana nawe afite ababyeyi bamurihira minevare afite byose ajya neza ajyama neza bibujumbura wumva ari byico mu budakwiga ni rya shaka ni ya ntumbero bazihati rero twige n'utudutereba igihugu tugatera n'imiryango yacu twarusa ubumenyi
nk'uko mubyumvise rero Madame Solange Muregwa n'umukenyezi rero mashyirahamwe atandukanye mu Burundi na cyane cyane y'abakenyezi afite ibikorwa bitandukanye byo gufasha no kwitaho indero y'abigeme. Ni nawe ajejwe kumenyesha amakuru mu ishyirahamwe Fondation Famille de Jabari ihurikiyemo abarundi baba mu mahanga. Madame Solange Muregwa turabashimiye cyane rwose ku kanya mwafashe ko kuganira n'Ijwi rya Amerika muri kuno kwezi kwahariwe umukenyezi ku isi. Turabashimiye cyane.
Natwe turabashimiye cyane kandi dukenguruka ukungene Ijwi rya Amerika na cyane cyane mu kiganiro muri isanze nubyo mwama mugitegura mukarondera abarundi kazi batandukanye nama ndacumviriza mukarondera abantu hirya no hino tukababarira uko tubona ibintu imana ibahezagire kandi ibahe inkomezi mubandanye mutegura imigambi ishobora guteza imbere umukenyezi n'umwigeme murakoze cyane ndabakenguruka
turabashimiye Murisanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba kimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Yabayi ibito cyacu. Radio ya Amerika yo. Yabayi ibito cyacu. Ubukera igihugu cy'u Burundi. Yabayi ibito cyacu. Radio, ijwi rya Amerika.
yabaye.